Ndabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro kanguka jewe ndakwishikiriza nitwa Chris Ndikumana uno munsi no munsi wa mbere muramenyereye ko ku munsi wa mbere nama ntangura imisi yose mvugisha abasenzi abantu badusengera arabo turi kumwe ngaha muri equipe kanguka akazi kabo badushigikira amasengesho ariko harabandi tutazi kandi abo tutazi nibo benshi bari muri kanguka bumva imana yabashize ku mutima gusengera kino gikogwa turi kumwe mu masengesho nashaka kwabwira yuko ivyo dushika ko vyose turi kumwe mu buryo bw'umwemu mu buryo bw'umwuka turi kumwe ndiho abakomeze mukomeze gusenga Satana yakora nyagwa abantu bose bakora kizwa bariko barabohoka bariko barakiringwara muramaze kuvyumva intahe bisigura yuko ibi byose bishika kubera amasengesho yanyu umwana w'umuntu amasengesho yanyu amasengesho tuma iby'Imana ateguye bishika kandi namambira abantu basenga yuko yuko murasenga muzusengere equipe kanguka turabantu indwi bari full time plein temps ngaha no kuvuga yuko dukeneye amasengesho kugira dushobore kuronka ingufu z'imwemo n'ingufu z'umubiri n'ibyo bisaba ko muzusengera kandi muzusengera musengere n'abasenzi harabasenzi bo muri kanguka akazi kawe ari gusenga kandi musengere n'abapartenere bakanguka abapartenere bakanguka turi kumwe mu murimo ari gico nashaka kubabwira musome muze gusoma muri Yohana wa gatatu gice cya gatatu cya Yohana muze gusoma cyo gice cyose Yohana ko yandikira uwitwa Gaius mu kirundi ni Gayo uwo Gaius ari mutama ishengero amubwira ngo nari byiza gushigikira umurimo w'Imana bashikiye abakozi b'Imana murongo w'umunani avuga ati nous devons accueillir d'autres hommes twakira abantu nkabo afin d'être ouvrier avec eux pour la vérité kugira tuwe dufatanye igikorwa hamwe na kumukuri nuko yuko iyo kurashigikira umurimo ibintu byose Imana ikora nubwo atari wewe wahabaye muri kumwe mu buryo bw'imwemo aho dushigikira rero ibi byose bikora koreka turi kumwe impera tuzoyisangira mwijuru murazi rero ku munsi wa mbere yuko namansubiramwo ibyerekeye devise yakanguka icambere n'ukwemera ubushake bw'Imana ni ubutandukanye nubwo iwacu cyakabi no gusenga imisi yose ica gatatu nuko kizira kwidodomba ahubwo dukwiye gushima muri byose uno munsi rero ndashaka dusome muri kuvayo icyo cya 10 tatu murongo wa 21 gushaka ku 22 Exode 13 verset 21 a 22 avuga ngene Imana ari kumwe n'ubwoko bwayo igihe bava muri Egiputa igihe bava muri Egiputa ngo l'Éternel allait devant eux Imana yagiye imbere yabo nje gituma ukwiye kwemera ubushake bw'Imana no musi mvuga kuvyerekeye kwemera ubushake bw'Imana niyo utandukanye n'ubwi wacu no kuvuga yuko Imana ikuje imbere niyo ishaka kugenda aho wewe wumva udashaka hari igihe Imana iko nibintu wumva udashaka wasengeye ibintu ugasanga iby'Imana yashatse biratandukanye n'ibyo wa ariko ba witeguye ko Imana ije imbere kenshi usanga Imana tugenda imbere yayo tukayishira inyuma yacu ariko ngo l'Éternel allait devant eux Imana uhoraho cyangwa witeka yagendera imbere yabo rero nashaka ureke Imana igendera imbere yawe wowe uyibwira ibyo ushatse ariko witeguye ko ayigenda ariho ugenda ihagaze urahagarara muravye murongo wa 21 verse 21 ngo hari gicu imbere yabo hari gicu ku murango hanyuma kaba umuriro mwijoro imbere yabo nuvuga yuko abantu benshi bakuvuga ngo abantu bose bakurikira Mose nagenda bwere ko batakurikira Mose Mose nawe nyene yari kumwe n'abandi bakurikira igicu ku murango bagakurikira umuriro mwijoro niko handitse ngo afin qu'il marcha jour et nuit ugira bagenda ijoro no murango murongo ukurikira 22 verset 22 ngo la colonne de nuit ne se retirait point de devant le peuple icyo gicu ni cyava imbere yabo pendant le jour ni la colonne de feu pendant la nuit kandi no mwijoro uwo muriro ntiwabava imbere usubiye haruguru gato murongo wa 21 ngo uwo muriro ngo c'était pour les éclairer kugira bamurikire bisigurikire rero bisigura yuko Mose n'abantu bose bashika muri yoni abagore n'abana bagiyemo bakurikira inzira Imana yateguye baremera ivyo Imana ivuze nta waharira kavuga ati je nguma ngaha kuko igihe cyose bashonje Imana yo hamanu ikabagaburira ikabaha amazi ku rutare ntacu bigira babura kubera bakurikira ubushake bw'Imana bagendera mu nzira y'Imana barongorwa n'Imana reka twige rero kwemera ubushake bw'Imana nubwo uri mu butayu ahantu hatamera ahantu hatari imvura ahantu hari ibibazo igihe cyose wemeye ubushake bw'Imana Imana ntizokureka wenyine Imana izokwame gutabara Imana izokugaburira Imana izogushoboza ariko wemere ubushake bw'Imana niyo butandukanye n'ubwawe utugeze mu mwanya w'inyigisho cyica kabiri nkuko mwabikurikiranye twatanguye kwiga ibitabo byo muri Bibiliya turamaze ukwezi cyuko turiga igitabo cy'itanguriro la Genèse natahuye yuko benshi nivyo barakurikira kanguka barumviriza kanguka imisi yose ariko ni bake cyane bafata umwanya wo gusoma bibilia numvise rero mpwe mu imana ansunika kufasha abanywanyi ba kanguka gusoma bibilia kuko ijambo ry'Imana ni byiza ko turimenya ijambo ry'Imana ni inkota ijambo ry'Imana ni ryo rizo gushoboza mu byo urimo byose sinzi ibyo urimo waba ukorera Imana canke ukorera mu bintu bindi ariko ijambo ry'Imana rikeneye mu buzima bwawe bwa misi yose ni byiza rero ko dusoma ijambo ry'Imana soma bibilia ntivyumvikana ko ushobora kumara imyaka ibiri itatu warakijijwe usenga ariko utarasoma bibilia nizo dufata umwanya ariko ni byiza kusoma bibilia ugatahura icyo ijambo ry'Imana ikore yavuga mbere yuko tubandanya ari umuco nashaka gutanga kuvyerekeye izina rya Enoch arabagize kuzazanirwa bagize confusion kwa gatano heze narababwiye yuko habaye ikosa muri audio ya mbere ncindaruka audio ya kabiri ndakanse nda bisigure ari izina rya Enoch benshi bariko bazazanirwa kuko Kaini mu bana yavyaye hari umwana yitwa Enoch hari umwana yavyaye yitwa Enoch ivyo bimara muri tanguriro 4:17 ariko Enoch Kaini yavyaye siwe Enoch tuvuga yaduze mwijuru uwimana yadugije mwijuru atabonye urupfu mu mubona mushi ca 5:18 si Enoch wa Kaini yaduze mwijuru ariko ni Enoch wundi mwene Yeredi twatanga gusoma igitabo c'itanguriro twahereye kuva mu cica mbere nagomba kubereka yuko hariho amajambo twatuzi ko ari muri bibiliya gusa ariko biraturaba uno munsi jambo gima ravuga ngo ivyisazano vya kera ivyagezwe byose canke ibimategeko cyari gitutu cyari gitutu cy'ivyo tugenderamwo uno munsi uretse twatanga itabo c'itanguriro Genèse hanyuma tuzobana n'inyigisho nk'uko byahora tusubiye tuje mu bitabo by'imisezerano rishasha Nouveau Testament tusubiye tugaruke mu bitabo by'isezerano rya kera sinzi umwanya bizofata ariko bizofata umwanya hamwe tugera ahantu tuba twumva ko twasomye bibiliya aho duheruka rero nabasavye ko mwosoma ibice bitanu nabasavye ko musoma itanguriro cya 5 cya 6 7 8 9 chapitre 5 6 7 8 9 kuko ukuntu nzoza ndabikora kuri bashasha niko mbwira bashasha kuzoza ndabikora ntidusoma umurongo ku murongo mvuga ibintu bimwe bimwe kugice kugice navuga ibintu bimwe bimwe fata ko ari byo bikuru bikuru ni kikoga gitoroshe kuko urumva byose birakenewe ariko mbashaka kuba muwa mwasomye rero nimwe mwarabisomye ibyo bice byose ko bitanu ushobora kutayikuratahura ariko ndakwereka ibintu bimwe bimwe numva mwuka w'Imana canke mpwe mu Imana ariko aranyobora kuvuga kugira bigufashe gutahura yuko byo kurasoma bikuraba uno munsi biraturaba uno munsi reka rero tubandanye mu cica 5 aho duheruka twageze mu cica 4 mu cica 5 hatangura havuga Adamu ingene Imana yaremye umuntu n'umugore ingene yabahezagiye hanyuma ubandanje soma imirongo ikurikira bagana bavuga uruvyaro rwa Adamu kavuga izina ya Seti hanyuma yavyaye abana batanu abyana batanu vya ruyundi hamukavuze na yuko ugira abangene bakurikirana nuko umwana umwe yaravuka akavyara undi nawe akavyara kubyo hagira ahantu nawe apfa muravye imyaka bamaraho ico gihe abantu bamara imyaka myinshi gusumba uno munsi Adamu wenyene yamaze imyaka amajana 9:30 930 ans nijo yabayeho agegihe arapfa n'umwana wiwe arapfa nabandi bagana barapfa ariko rero ico nashaka gusa ko mwokwiga cyane mu gitabo ca mbere nuko hariho umuntu umwe avugwa atapfuye ariwe Enoch Enoch yari umwuzukuru wa Adamu wewe rero ntiyapfuye tuzobibona muri bibiliya bavuga abantu babiri batapfuye hariho Enoch hamwe n'uwitwa Eliya abo n'abantu bavutse nka twebwe nka wowe nanje ariko nibapfuye ikigwa gikomeye tukuye kwiga tukibaza ko iki batapfuye rero imbere ko tuvuga Enoch reka tuvuge umwana wa Enoch yitwa Metusela abako barandika nizere ko mu koma vyandika nduvuga yuko nabasavye nkitangura mu girikaye canke kane ahantu muza murandika ama commentaire imirongo nza ndavuga hari umwana wiwe yitwa Metusela ubwo tubibona mu murongo wa 21 chapitre 5 verset 21 cyaga 5 murongo wa 21 Enoch yavyaye umwana afite imyaka 55 umwana yitwa Metusela Metusela nagiye kugira ubushakashatsi bisigura ngo inyuma y'urupfu rwiwe hazoba urubanza après sa mort il y aura un jugement ivyo vyose rafite ico bisigura kugira ushobora gutahura ani mashapitre rero dusubiye kuri Enoch atapfuye murongo wa 24 verset 24 avuga ko Enoch marcha avec Dieu puis il ne fit plus parce que Dieu le prit yagendanye n'Imana hanyuma ntiyapfa kwera Imana yamutwaye Enoch ntiyapfuye Imana yamutwaye araduga mwijuru adaciye mu rupfu ejo rero nzo ndabasigurira ukuduga kwa Enoch ico bisigura uno munsi mu buzima turimo kuko nivyo ni inkuru yabaye gucyo agonashaka kubibutsa yuko ivyabaye vyose muri iyi tabozo somo isezerano rya kera birafise ico bisigura mu buzima bwacu bwa misi yose uno munsi ejo tuzokumva igituma Enoch yaduze nico twokwigamwo mu bituraba uno munsi ndiho abahezagire n'imiryango yanyu tuzobandanye ejo ariko muzowe mwasubiye gusoma mu cica 5 n'icica 6 kugira mushobore gutahura neza ivyo tuzovuga ejo.